Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook ni voa radio yacu. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 2.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza Abarundi bibera i Arusha.
Uyu ni musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga ni mukanya mu makuru. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga rero yari mu myigaragambyo hamwe n'abaturage n'abandi bategetsi ba Rumonge bamaganaga rero abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka ushize mu Burundi, cyane cyane ariko igitekerezo cy'uko bajya mu biganiro abari mu myigaragambyo rero babyamaganiye kure. Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyi myiyerekano yabereye mu murwa mukuru w'intara ya Rumonge.
Imyerekano yo kwiyamiriza kw'abashatse gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2015 ko batoronswe ubudahangarwa yarirongowe na buramatari w'intara hamwe na musitanteri wa Rumonge. Musitanteri wa komine Rumonge Celestin Itanga yashikirije ijambo yabwiye abitabye urwo rugendo intumbero yarwo.
Intumbero nyamukuru kugira ngo amaze kuyumva kwiyamiriza abantu bashaka gusabira ikigongwe abantu bagombye gutera kudeta mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo bintu ku isi nzima atahantu byari bwakaboneke. Rero uno munsi twanze tukaye niyonka ukwiyamiriza abo bantu bifuza w'ikigongwe abo bantu.
Ibisabwa n'abanyarumonge bitabye imyiyerekano y'uno wa gatandatu kw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 batoronswa ubudahangarwa immunité provisoire mu Gifaransa ntibihurizwa ko n'abanyepolitike bose bo mu Burundi. Umushingamateka Gato Rwasa arongoye urunani mizero y'Abarundi si uko abibona.
Abantu ko bagirizwa n'ubutungane ibyo n'ibisanzwe. Mugabo umuntu yatarakirwa urubanza uwo muntu arayitwa umwere. Rero mu gihe abo baba bafite icyo boterera muri ibyo biganiro simbo n'igituba batobaterera, none ko ubutungane budaca buhera kira noneho hariho bijya bita ubudahangarwa bw'ikihe cyifata kibanza immunité provisoire mu Gifaransa, none bayitanze kugira ngo ibiganiro bifate umurongo bihere hanyuma nimbara bakurikiranwa baze bakurikiranwe cyo twariki.
Mu ijambo ryasomwe na musitanteri wa komine Rumonge harimo gushimira leta y'u Burundi yase kuja kwicarana n'abashatse kwitembagaza. Igisabwa muri iryo jambo nk'uko byavuzwe na musitanteri Celestin Itanga nuko ibiganiro bibera i Arusha byotahukanwa mu gihugu.
Turasabye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yimirije kuba ku igenekerezo rya 10 rusahama gufata ingingo yo gutahukana ibujumbura ibiganiro bihuza Abarundi bibera i Arusha. Turasabye kandi ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kurekura Abarundi bahungiyeyo ngo batahuke mu Burundi.
Iryo jambo kandi risaba abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kudasubira guha ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Buramatari w'intara Rumonge Juvenal Bigirimana yunganira musitanteri wa komine Rumonge yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ibyabaye mu Burundi abifisemo uruhara.
Natwebwe nk'abanyarumonge turabisabye ku nama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere izoba ku itariki 10 z'ukwa gatanu. Muri iyo nama izoba bariko bararaba ku by'u Burundi. Turasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntibamuhe ijambo ku kuvuga iby'u Burundi ko ntiyo heza ngo afashe abakubita kudeta mu Burundi. Kuki gituma yabafashije nuko abagombye kwita kudeta bose bari iwe, none harabo yafashe siho bari ntibari iwe hamagashaza kuvuga ibyerekeye Burundi.
Ugo rugendo rwatanguriye imbere y'ibiro bya komine Rumonge rukarangirira ku musenyi wa Tanganyika aho bita kuri Plage de Rumonge. Byari byitabwe ahanini n'urwaruka hamwe n'abunguruza abantu ku makinga. Mu Rumonge Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
tuve mu Rumonge tujye I Bujumbura naho habaye bene y'imyigaragambyo iyi ngiyi y'Ibujumbura ariko mu murwa mukuru yo yakoreshejwe n'amashyirahamwe yigenga Eloge Wilika neza nawe yadukurikiraniye iyi myigaragambyo araduhe inkuru
Indirimbo bene izo zehagiza President Nkurunziza n'imigambi yiwe nzo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri komine Mukaza hagati mu Gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe ukwikukira imbere yuko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda I Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa Bet zonzi no nukwatambira hari n'ubutumwa bwahatangiwe.
Abene gihugu twavuye hasi. Aba bose batemegaje ubutegetsi kugwamagara abantu mu barabara. Navuze muto abantu muraniyamirije ko induru nyinshi cyane gose.
Iruhande y'abiyamirizwa hari n'abashimagizwa. Abari umwiyerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make mbere Njangwa Gilbert Beko atwara Onerope Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko Njangwa anatubwira imwe mu byo basaba
twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agize aka karere kacu ka yase yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icyerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakabyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi impunzi ntizimeze kumwe zose hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa izo rero bozikuramwe zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungika na hasere bari kumwe bakaza abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo
nabajije Njangwa niba yiyamiriza mu kapa canke icyumviro ciwe
uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza ivyo ntibishoboka twiyamirije
icyumviro ciwe
twiyamirije oya icyumviro ciwe rwo muhuza arafise uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemere cyangwa bakimuhakanye twebwe rero tugombye kwereka umuhuza yuko icyo cyumviro twagihakanye kandi twerekana leta y'u Burundi yuko icyo cyumviro twagihakanye mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki dufatikanije n'abenegihugu bose bo muri miri ya Bujumbura twiyamiriza yuko icyo cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusasira indava kudahana naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abantu badafite ico bagirizwa abashatse guhirika ubutegetsi bashobora kujya mu biganiro batarayenuka imbere y'intara
mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye president Nkurunziza musaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha ufite inama nshingamateka n'inkenguzamateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro ariko n'izo nzego abari mu myiyerekano bazisabye kutabikora Eloge Wilika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
hagati babasabirizi baragenda baba benshi mu bisagara bya Kirundo na Muyinga Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye na bamwe muri bo kandi aganira n'abajejwe intwaro
Abo basegerereza baboneka cyane cyane mu masaha yo gufungura imbere y'uburiro cyangwa mu mihana abatari bake bavuga ko batanguye gusegerereza vuba bakavuga ko babitumwe n'inzara iri mu gihugu abambere twavuganye nabageze mu zabukuru umwe n'umutama twasanze mu gisagara cya Muyinga uwundi nawe n'umutamakazi atonda buri munsi mu gisagara cya Kirundo
sinahoranje ngaha gushera ndabitumwa neza nabanikorera ibi biharage biri hejuru n'ibiheze nibyo ntari je nahorani nikorera kabisa nahorani irimira nkabisasa kora nyene
twese kubera ubukene dufise muhiri wa inzara nyise mu gihugu kubera itubagise ryace mu Burundi kibazo inzara oya kwe ntacariho ni mu mwaka nyine wose mu uyu mwaka
n'abana bavuga nk'uko uyu aturuka muri komine ya Bugabira.
Papa na mama barahari ngeje naratashe sangu ya tuna kinu kuna kinu goronga ngorongo bonga buli ngo ni subiri ngino konzo garukije harage tyeze baba chavinuka Bugabira bwe abantu bose zumba bavahari mu Bugabira Bugabira hari nzari mwe yakomesha yaje kwisabira utwo nirira
mu basegerereza hahora hakunda kuboneka abana na basaza gusa uno munsi harabonekamwo n'abakenyezi bakiri bato
ubugare twebwe n'ukuri turashonje ene ni hatarira kome ari wacu nta nahantu ntajeho nta nahantu mfise naho umusogoro n'umuga wanjye yarantaye yarigirira I Tanzania
wewe wahisemo kuza gusaba ngaha mu gisagara
none nari kugira gute nyene ko atanahantu ndonkagasa ngonze gucumusa cyenza nyene kugira ngo ndabe yuko noronko two mpenduza abana
abana bari basanzwe bibera mu ibarabara bavuga ko amasumiro yagabanutse bemeza ko vyatumwe nigwirirana by'abandi bana muri no misi
ko twari tungana ubwo bari yongere ari beshi nibeshi baguma ugiye no misogo karonderi urukato ko twaruronka bwa mbere ubusiko tururo ugiye gusaba urukato mu isoko sangari abana beshi nyene bwa mbere ugiye yo wararonka urukato ubu urero twese ubu abana babaye beshi bamwe bararondera bakaronka abandi bakiri guko nyene tacho turose tuki nyene batukihangana uduhaya kantu nyene tugasangira nkuko ubona tuba twicaye ngaturiko turasaba
kubera ko amasumiro atakiboneka uwo mwana avuga ko akishamwo akiba akemanga ibikurikira
umva bonyane nje mu isoko guhega iconjo ari wasamaye namutwara nk'ikintu kuganza kugurisha ndonke byonjo kandi nyene urumva mbayeho nyene mu barabara Nimpole nyani kuyinyagirira mu barabara kobera singire yo nje niyo ubonyene mbayeho kimya kimya
wivye ufashwe bigenda gute
arankubitanyera nkababara nkamerwa nta niyo mpamvu nyene usanga ubuzima bw'umuntu bwarononekaye
mu ntara ya Muyinga Badende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga jejwe iby'ubutunzi avuga ko igwirirana ry'abasega atari kirenga
umye barabara abari basanzwe basabiriza nibo twatuma n'abandanya basabiriza ariko ntabwo twovuga ko byongereye ku rugero twebwo bacane hari ubu benshi barashoboye kwigumya abana bumwe barabara twovuga ko byongereye kuri ibintu by'inzara aba hari n'abari bahasanzwe kuko ni bamenye nta nuvuga ko atamasura mashasha tubona
mugenzi we wo mu ntara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko mu basega harimo abarenza urugero
kuva habaye amagume ico kintu cyaranditse mu ntara ya Kirundo ko haboneka abantu baza gusegerereza mugabo kuno munsi ubu tubona abo baragwiriye nubwo atari benshi cyane mugabo baragwiriye tugiranije no mu minsi hera ariko benshi turabona hanini yuko rimwe na rimwe hari abaca barenza urugero bagashaka yuko baronka ibyagusa badakoze kuko hari nawe ushaka kubwira ati tondana amasuka tubahakaze mukore mwabo kabana kumenya ntabyo bashoboye
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi arongera akamenyesha ko hari abagore bayerera n'abana bakajya gusega ku mvu zikurikira ubwa mbere hari abagore baharikwa n'abagabo babo bakabyara abo badashobora kurera ubugira kabiri hari abagabo bari ya matongo bagasha babura aho batungira umuryango bakanduruka bomoka bakabuta uwo mutware asozera avuga ko inyigisho zo gutunganya ingo zigikenewe mu banyagihugu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mwivirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ahwi Bega yemwe ukora urira chaka kunyica nyene nyene
Oh
iki cha mugabo uri gukora nka kamashini
erega ni mashini nayo irateri karu ahandi yo ni kursi iri kuri kit bazi kumara amasayindwi yose uhagaze uri kuravuga atana pose
nano kurubukaga boss
eh kana no kurubuka
kandi shawe no muri pose sinigeze ndakubona mu bandi bigisha wari he
nari mu ishuri nari ko sigura ibyigwa byabananiye kumva bacha baranka kundeku bemera gwe ba pose
eh aha ati baranka kukurekura
eh
urumugenzi wabo cyangwa urumwigisha wabo
umwigisha wabo
hari abanyeshuri urumba bahamategeka bigisha ewe sha boss ha
Riga bizaza titegeko nawe nabanyeshura ahubwo nitegeko mabwa numwuga wawe.
Numwuga wawe.
None no jamwe ishure nka aba bana tatatu batahuye ngacangororizo.
Yo babitaho.
Ngondo mu prof.
Aho wajya kuzura muri iryo shure ugatanga devoir civile. Abo bitura abo babangahe.
Mashi ntanwe yobamwe.
Uko kwari ugutesha kanya ko kuruhuka. None nawe rabingere namaso yatukuye.
Asha bo bitora gose vraiment shaka bari we uja kubibabaza ntugire ngo nigirikije kugira ndagutsinde.
Jenge mwishuri nkigisha nta uryo gora. Ubu bajije kibazo kamuho. Jewe
nuko bimeze.
Ahubwo mbwira iryo shuri shaho. Aho usanga harimo akigemekeza akagutwaye umuti.
Ahubwo uranyibukije mbe wewe na Maki mutwigeme twonga.
Atwigeme. Erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe. Ntiwocunuka ngo ngendana n'utwana ka meme.
Cyabizo dutabakona barangu. Reka kwigisha sigaho turazi naye.
Jewe byiri kuravuga ntavyo ntahura. Aho usanga uhendwa n'abanyarusaku bapfa kubona mpagarara nyine n'umukobwa. Nigi. Ngujenda amazingana.
Asha.
Abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigiye. Ware kabo.
Ewe Shabizo. Naivote nione nawe nukubeje. Iyo kayembo ni mbere yawe. Iyo sigwiwe.
None birabujijwe kompati ikaye ya Ivete kandi ndamwige. Uze gute ko nafise niza bandi.
None nabandi ubigishiriza muhira nka Ivete.
Ariko gaboso. We na Maki. Ababyeyi bamuma yego ndamwigishe urabasomba wewe. Nose uza kumbwira ibyo nkora nibyo ndeka. Je mu byuvuze byose. Numbiza taki kuraba kirimu.
Bari kuguhanura mugenzi. Profiti ya mwana sivyo na gata ahubwo niba kandi nimba takigonga ugira wibuke ko Yvette ari impfuvu yatagira ababyeyi
jewe rero ndakubwira namba bakuntumye ndakwisabye mama ho ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kundemenaniriza ibi bintakoze ivya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi obimenye
Zure kakunda bagutara umwana nigi.
Mwana egeja.
Ndagusabye bizozo muha mahoro rya mwana bwe.
Je sinzi ico ndondera ko nakubwiye. Mama ho ibyo ngira na Yvette nibikuraba. Et d'ailleurs, sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe.
Kazi kawe.
Bisa ndakubise mama ho.
Dori. Dorine. Eh, washinge na nyikawusha. Wa Dorine.
Wi.
Dindira shatu jani.
Nyaruka sha. Wenu wana kutu wa cherewe. Hadu sangira wama zekuduzi drapo wa bankadre ni tubakira.
Kume na usi gawiti nyakawa gukuna manoti.
Hei. Deka sha. Ibi nufijara hindu se wangu.
Deka sha dorine kunyi. Chibi nufijara hindu se jari kumunzi na usi koroku.
Deka sha Yvette reka. Hajuri nzuona suwa fatu mugambo wigikebele ngorima. Akawaka wakawa ye wangu.
Teka kumgira dori. Ahutashi misi yose, ushikira kurufun.
Ni witkwenge, resha ni witkwenge.
Mana ya njewe, wahora wigiru muhatari. Oya koma nawe umficho tuwa guchuzi. Wahora vuga ngoni wolima wiga muri segondere, none.
Ndagutenu isha ive.
Ego.
Unafashi ngingo kufidito ndera wangu. Ilifoko papandamwele kakoba sini itai vijigwa nabuke wuki.
Ego.
Ego ya mge kwa zuhabu angura mishure.
Ego. Oya nawe nafse oyokuwa huka.
Ati. Ni wendo milo papandu mozi.
Hewe. Sa. Uja nao ndagutenu nguru. Ndakubonye harikinu na gira ndakugiri.
Ivdi mgira vdeose. Ivugunyaru kanidu chere gwe. Wangura endi manotani kwa wakabai.
Umfilizari kwa doyo ndakugiri. Uja na hawi dogi vish Siwe bigoye wenyene wangu nanje ndabona ko bigiye kunyobera
reka sha Yvette kuburiza abandi bwa bwenge bwa nabwo bwanyikiye he ubuho rero ko prof bizozemeye kugusigira mate abo mwigana ntibazomenya niyo waciye
bizozanya ne siwe wundi
akakanya tangwe kuzara kwigisha wamaze kumutora mahinyu
umviriza shadwa nino giri chumhanu nje mbele kufisho mbona nda riska kuhewa kuu
kuwera wugazete ura kumeneza mumutwe
nono katangu ya kuzara mgiri winu vidatomoe gasha
kibza kugiri vidatomoe nibiki
nara kugiri ya kwa ya mhayu urufunguru zogu chumba chiyu
yeko nono
Uburelo, hageze hatangura kuzana mpiranga nyigishirize mu cyumba cyo umva ibyo bintu ari bikigado.
Nega kunwenza ive uti
reka gutwenga shadodi ari bintu birakomeye n'ukuri cyo nawe uzi cyo mfata n'icyo nde
mukama reka mbe ntwenge kukuranyisha ndite urajanga ukigira kana n'urugiye mu cyumba cyo wobiki
Ndite nya mama wanje
nta nakimwe ntanugira bizozaragya
kuberika temera ko twigira muri sala urazi honye ninge naguma nkora ko
umviriza wa mwana we ndakubwire ibyo kunda kwigira kajuju nimbukane kumenya ibyo bizoza zokubwira byose uravyemera sino watemusa sanawe
Eva na Francine, igikwayo wanamenda kupanga fresh.
Ndekura. Didio ndagusabye je nuze kubura nkoro.
Yewe gyani bi.
Kandi hamwe yasho guta je ndiko ndiyizi.
None nuburi. Ekintu cyo shakashaka nawe gira hino.
None ushaki. Ndekura didio none ushaki.
Oya.
Bugicuka ne ha mugendeje nigi.
Je gabash. Aba dada mwe ha mukanyica. None nkuburi kurankarira baza ko ariho ncangenda cyane.
Mumaje mu makeye ushaki.
Mwumbiza shia na kupanyo fresh. Entroga suya angedu haba dukora. Hey. Na kime nize mu.
Nenu shaka.
Kata hafisha nuze.
Yeah?
Otuzi mba nao.
Nabindi.
Nabindi la seko na yeo habito ando chanda kukunda kunda.
Igila hiyo singenei.
Uratangu inu zubu rofarelu. Igila ngaha.
Mwaka jidewa ni wadra kishwe wabudewu.
Oh, you did a catch up to zero, then get a hook with the music and you cranes. Hana King and Izzy, one when I was on your
view. It's on the girl you sing the queen when you would behave. When I did what you couldn't give him.
Uvenan, Jabba knows the Muslim man of Morange when you kill.
Convican, you don't have the credit.
Quera?
Sing out what we turn a hook again. Asanjani itari ndiko ndigira tangura kumbwira ngo nze kumwereka muri enteho yange.
Je uje narivuze jewe.
Uharira.
Reku dugwara urutwe.
Didio stop. Uraronga umwanya wawe.
Iki arashobora kunuka jewe yibaza ngo birijana. Nuna vuge fye. Arabe ko naca ndamubgasa ubunyenye rishano cy'umukoro.
Urumva meshi.
Reka guturenza amajambo menshi. Hora.
Numa kubera iki ga prof. Ko atakubwira ingene reka rano kango ndanuka jewe Didio. France ndanuka jewe isubiremo. So if you can call on Mukoga, I live in the query. This is a very tag one that you go.
Bon, wherever you Hindu, Gidi, your hands, so we need to sang a Murisa de Prof. Okay, we're not to be very good. Quigine, which are getting run office. Gidi, go no one else get your engage. As long as I do can you tower and anibi. Keski so pass.
Oya meseje ntange sunadukanye.
None ibintu byo kwamuragorana mwishura buza abandi kwiga kutabihorana. Ufite ingorane ihe gadi.
Je ntangwane fise prof.
Basi hoho Francine mufike.
Je nacho dupfa. Je ni mumumbaye zicandonderako. Ashora kunyifata mugwara akantu gatacamira kweli.
Yakuvuga uhazuka. Ugabuke uke kandi mu rupaso ni ntangere. None ugomba nkankamire nanje.
Oya. Gusa je Francine mumunyihanize ntazo sure kungira kamanyama.
Yakugize iki?
Ya nuti ntegenda nuka jewe
none gashaje dio kari we wa musanze mu kibanza ciwe niyumva kari wagiye kumukoroza
none si nicara nshakaga prof ugira ngo intebe niyo yakuye muhiri wawe
urumva ayo manyama yawe gajid we ntane ufise wicara ko mwishuri ubu rero wabigize ubuhizi kuzuragora abandi bana ariko barigi
bangize ko abanyama turahigura nyene haje kunzanira uburofa jewe
nuko uvuze Aga jidio nuwa nako geo giringora ni mubuzi ma wewe. Awa niwa hindu ringenda hakirikari.
Neje wana giziki.
Waruku yekubo na kuri mfu.
Chendabi hizi.
Ukariki binu vju bandi bandi. Ukiku kaminya mngishure huko kazoza kawe karinga hanyene.
Nuhuti izarabaho.
Nuhuvingenda guanuru kangakumu. Uzoku ichu zata kubigira.
Mbazi.
Ehe, tori karamu. Sinyanga.
Sinya kubeli.
Sinyanga.
Kubeli ichi.
Ndagukura manota ya derangement en classe. Naho nyene kuko nzi ingorano ufise. Ahandi ho byari kugukomerana. Be kuva hasi ujaye. Erega ntibirahera.
Ego kweri ngo sinye inkuru amara atakosa ufise. Ubwenge ngo hamubukura ega prof.
Nusinya.
Ukuri na jo sinya.
Aho nuna kuri kuri kwegera ingorane z'ubusa. Sinya ni ngoga usubire mu ishuri.
Si sinya.
Kubera
je namwe twaza karenganyo ni kubera iki
nukuvuze
nukwe hamacha baje nkugwa manota
uri kurafyina ngaya kandi byokomera nimburu wo mpanura sinyanga ndagukura manota mabiheri
kwa jya hashoje je singe na sinyi
eh
majanga umukigira ibikoko
uti
ndego ndo cyo cyo nkangwa n'ubusa
eh
bisa nigire
okay gena mugaho sindagusange mu ishuri ntabana bibitandiro nkene nga mu ishuri wanje
ayo mashuri anyunze nabico nzoba ngo nuko ntayize
eh
nuti zarabaho
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
What you want, baby, tell me what you need. Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Ngira se nimbari ngomba niyemeje kugwa n'urugamba nimbari bintu byishaka nzurara majoro mwicukunda erega niwe wenda na utabyumva ayaya umutima nibitekerezo warabitwaye ayaya Barabara iyo manganya nashavura nabwo iyo manganya narira iyo nagura nashira numba urambabaza baby tell me what you urambabaza semuna urambabaza nambi una urambabaza baby tell me what you urambabaza urambabaza baby you're my controller my remote controller Now you the one, my provider Nani taku jali kwenye rana shida Eregu mutima wala utwaye
Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika turabashimiye cyane byimazeyo mugire umugoroba mwiza
Nashira numba urambabaza Baby tell me what you urambabaza Semuna urambabaza Nambi una turambabaza Baby tell me what you
Urambabaza Urambabaza
Baby you're my controller My remote controller Now you the one my provider Nani takujali kwenye rana shida Eregu mutima wala utwaye Buri munsi numva no kuberu wawe Ese waje tukaguma na milele Uzira here so you're my lady Jumba, ay ay ay, umutima nibitekerezo warabitwaye,
baby,
ay ay ay, jumba babara,
iyo
mwenye, nashavura nabwo,
unachorambaza. Nambii unachorambaza. Baby tell me what you need. Semu unachorambaza.